Hari ku munsi wa gatanu itariki 2022 ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 inyuma y'umutaga aho byamenyekana ko Jean Bigirimana umumenyeshamakuru yakoreye ikinyamakuru iwacu yanyurujwe n'abantu bataramenyekana mu gihe yari mu kazi kiwe ka minsi yose kubera iterabwoba ryahavuye rigirirwa umuryango wiwe wahavuye ushima guhunga igihugu inyuma y'imyaka itatu ijuru ry'Amerika ryagendeye umukenyezi yasize n'abana baba mu gisagara cha Kigali mu karere ka Kicukiro mu nzu ibayabaye ntoya itagira uruzitiro Clotilde hagati y'andi mazu meza meza. Godebert Hakizimana abona ko imyaka itatu iheze ari myinshi.
Imyaka itatu ni myinshi. Mbanyene ni myinshi. Ubu turiko turamera nk'abantu biyakiriye. Icyizere cyaraheze kabisa, ubu nta cyizere tugifite ko umuntu yaba ahari. Iyi abana nyine bariko barabyakira ubu ngo kwaramera neza. Umwana muto yaratanguye kujya aguma bimbaza, ariko ubu nanjye kubera ntanguye kubyakira ndagerageza nkabimusigurira neza uko byagenze. Avuga ko abo arabizi ngo ni abapolisi, aravuga ko ari abapolisi, aravuga ati none ko papa ko tutamuhambye ni kubera iki.
Uwo muryango uritegurira gukora imigigwa yo kuva ku rupfu, guca ku mazi no kuganduka kuri Jean Bigirimana. Uwo mukenyezi avuga ko byo bafasha kwibagira ibyabaye.
Nifuza gukora nka revedode nyene kuganduka. Nashaka kubikora ariko uburyo sindabona, urumva ntiwapfa gukora ibyo ngibyo uko abana ngo ubarekera aho ngaho batanyuye n'ifana cyangwa ngo barye ntibyakunda. Yagire kidufashije kuko n'abana baratahura ati burya kabo ndi papa ntakihari, ibyo twizera byose nubwo tutamushinguye ngo babibone baza barabitahura buke buke.
Uwo muryango ubayeho mu buzima butoroshe. Gode ati kuronka icyo gufungura ni gihamana. Ababazwa n'uko izina ry'umugabo wiwe ryamumukanwa kamashyirahamwe ryigenga akomeye ku isi yaba ay'abamenyeshamakuru canke yaharanira uburenganzira bwa muntu. Gode aterakamo ubishoboye kumuseruka ko
byo gufungura kubaho kwa buri munsi kwishura inzu aho nk'ubu nta nubwo ndaheranye amezi abiri y'inzu. Ewe Imana yonyine kabisa niyo nakambye. Nase kuwo naho nabwira umuntu usanga uramubwiye nk'ikintu arakwihoreye nk'uko amwandikira mesaje akayisoma kuri mu bibazo akihorera ntakwishura, ariko Imana urayibwira irakwishura. Kabisa mbayeho kubwiye Imana.
Kugira ngo umuryango ushobore kumenyera byabanye ngombwa ko abahinga bize byo kuvura ibikomere byo mu mutwe psychotherapy babigiramwo uruhara. Yamara n'ubu ntibirahera kuko ushitse mu nzu babamwo uhasanga ibicapo umwana mukuru w'imyaka 11 yamanitse, harimwo ivyerekeye ingwano, abapolisi n'ibikoko gusa. Namubajije igituma
kinda bicapo ngiye nka bicapo to ibintu byo muri filime ibitente iwakubita bafite ibyuma kwakumva numva n'ibyo mfuboye canye umupolisi andi inzu andi modoka handi ni ikirobo ngewe mba numva ahubwo turi kumwe ntakuno nkankari igihe njya mubona umengo ari imbere yanjye ndasenga unavuga ati Imana izamfashe nzabona umuntu wamugiriye nabi abuko bita nkamujyana ku nzego z'abapolisi.
Mutoyi wiwe w'imyaka itandatu wewe nta kindi azi kuri se atari izina gusa
Imana ja. Imana ja.
Uwo muryango waritwaye mu butungane ariko nta byinshi uzi kuri iyo dosiye. N'ikinyamakuru iwacu Jean yakorera caritwaye yamara nta nyishu kirahabwa. Antoine Kaburahe atwara ico kinyamakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kitazocika intege kuko nawe hoye imyaka 10 ukuri kuzoteba kukamenyekana.
Ikinyamakuru iwacu caritwaye mu nyuma yaho mugenzi wacu Jean Bigirimana azimiriye. Niwe bita ukwitwarira umuntu utazi contre x novuga rero yuko kuva kiya gihe azimiriye gushika no munsi atanyishu y'ubutungane tuba tukigera kuronka nta nkushashi hari mukabungira ngo ubutungane hazogira igihe ukore neza canke hagire abazi ivyerekeye izimagana yiwe bavuge izo muri azikozi yaba bishika kenshi kumva zitandukanye hari igihe ukuri gutya ukajya habona. Nibaza rero ko tutihebura cyane turashobora no gusohoka inyuma y'imyaka itanu itandatu tumaze kubibona muri histoire yuko hari igihe abazi ibintu bavuga kubera imvo zitandukanye tukaza kuno kuri ja bigimana bishoboka
namukaja no kabibona
naho nyaka yose ari ku muntu akamenya ukuri akamenya uwagoze cyaha kibi nyeje
ishami mpuzamakungu gitaho agateka akabamenyesha makuru Reporters Sans Frontières niriharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ahamagarira Burundi gukora amatohoza kuri iyo dosiye hamwe n'iz'abandi benshi bishwe muri ubwo buryo muri RSF na Human Rights Watch babona ko ubwigenge bw'itangazamakuru mu Burundi bugeze ahatemba bafatira ku ngingo ziheruka gufatwa zo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika na BBC ndetse na RFI hamwe n'ikinyamakuru Iwacu bikaba bicugwa inyuma yo kugabishwa akatari gake imbere yo kuva mu rugo rw'umuryango usigwa na Jean Bigirimana umuhungu wiwe yadusezeye n'akaririmbo aheruka kwiga
muze mwigeneza bizabafasha he tuzaba badregite tuzaba bakontiye tuzaba bafande tuzayobora
yongeye ko n'igihugu ciwe
Burundi bwacu Burundi wire narayibagiwe n'umurundi
Cyeklave ni nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.